Iyi mubane radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tubafitiye hirya no hino ku isi tuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Takize mwaramutse Oriane ndamusi nabaduteze amatwi turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika aho muri Senegal abimukira bashika kuri 14 bafuye ku munsi wa mbere mu manuko bwa Senegal gihe ubwato barimwo berekeza ku mugabane wa Buraya bwasha bugatokombera umukuru w'igisagara cha Kafoutine mu ntara ya Casamance David Diata yavuze ko bashoboye gutora ibiziga 14 kandi ko bafuye bashobora kuzorenga ico gitigiri umukuru w'igisata c'abafuroma muri iyo ntara Burama Fabure yavuze ko abantu 21 bakomeretse barimwo 4 basinzikaye cyane Diata avuga ko ubwo bwato bwari butwaye abimukira hafi 140 bagizwe n'abamuka muri Guinea Conakry, Nigeria, Gambia hamwe na Senegal ariko haracarondegwa abandi avuga ko baburiwe irengero abarokotse bavuga ko uyo muriro watewe n'umwe muri abo bimukira yanywereye itabi hafi y'imoteri y'ubwo bwato abo bimukira bandurutse bava muri Senegal bagerageza kwinjira mu mazinga ya Canary yo muri Espagne bagamije gushika ku mugabane wa Afrika. Ahandi hafugwa abimukira bafa ni hano muri Leta Zunze za Amerika ibitigiri bya abimukira batagira ibyangombwa bafiriye mu ikamyo kubera ubushuhe burenze urugero muri Leta ya Texas byaraduze ubishitse ku bantu 51. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yavuze ko ubu ari ubwicanyi bwa gahomera bunwa bwakozwe na barondera inyungu z'amafaranga mu rudandaza rw'abantu ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati bwa Amerika bwatangaje ko bwuguruye amatohoza kuri ubwo bwicanyi aho bimukira basanzwe mu ikamyo yasizwe mu ibarabara mu gisagara cya San Antonio muri Leta ya Texas ku munsi wa mbere perezida wa Mexique Andrés Manuel López Obrador yavuze ko bamaze kumenyekana muri abo bafuye ari 22 bamuka muri Mexique, indwi bamuka muri Guatemala n'abandi 2 bamuka muri Honduras. Abantu 3 baratawe mu mvuto ku mvuzo z'amatohoza ariko abategetsi bo muri ico gice cya Texas nta yandi makuru arenze ayo baratanga. Ahandi havugwa impfu ni muri Colombia abanyororo bashika kuri 52 barafuye abandi 26 barakomereka mu gatondo kejo kuwa 2 muri Colombia igihe umucanwa waduka bariko baragumuka umukuru arongoye amabohero muri ico gihugu Tito Castellanos yavuze kwiryo sanganya ryabaye igihe abo banyororo bari mu migumuko batsa umuriro hafi isaha 8 z'ijoro kugira bazibire abapolisi ntibinjire mu ibohero ry'Tuluwa. Abategetsi bari batanguye kuvuga ko bariko baratohoza nimba abo banyororo bafuye bariko baragerageza gutoroka ariko mu nyuma basanze ngo yari imigumuko. Hano muri Leta Zunze za Amerika Leta ya Perezida Joe Biden yarafatiye ibihano ayandi makompanyi 5 akorera mu Bushinwa ejo ku munsi wa 2 yagirizwa gufasha igisirikare cy'Uburusiya hamwe n'amahinguriro y'ibigwanisho muri ico gihugu ni mu ntumbero yo gukomeza ibihano Amerika yafatiye Uburusiya inyuma yo gutera Ukraine. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bwa Amerika bwavuze ko ayo makompanyi yafatiwe ibihano yahoze aha ibikoresho Uburusiya imbere yuko butera Ukraine. Bavuga kandi ko gushika n'ubu ayo makompanyi kibandanya arungikira ibigo by'igisirikare cy'Uburusiya bisanzwe byarafatiwe ibihano. Ubwo bushikiranganji bwongeye ayandi makompanyi 31 kuri urwo rutonde arimwe yo mu Burusiya, Emirates z'Abarabu Zunze Ubumwe, Lituania, Pakistan, Singapore, Ubwongereza, Uzbekistan na Vietnam. Muri ayo makompanyi 36 muri rusangi yongeweko 25 yose akorera mu gihugu cy'Ubushinwa. Ku mugabane wa Buraya, Turukiya yaremeye ejo kuwa kabiri ko Finland na Suede bibandanya kandidatire yavyo yo gusaba kwinjira mu ishyirahamwe OTAN gishinze kugwaniriza umwansi hamwe. Turukiya yari yarabereye intambamyi ivyo bihugu kuko vyari bifitaniye ibibazo by'umutekano. Ibi Turukiya ivyemeye nyuma yaho ibi bihugu bitatu byumvikaniye gukingiranirana hagati yavyo. Uyu mwumvikano washobotse inyuma y'amasaha 4 y'ibiganiro ivyo bihugu byamazemo imbere yuko inama ya OTAN itangura i Madrid muri Espagne. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg hamwe na perezida wa Turukiya baremeje ko uwo mwumvikano wabaye hari inyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'uwo mutegetsi hamwe na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Suede Magdalena Andersson. Ibintu nyamukuru Turukiya yari yasabye kuva mu kwezi kwa gatatu kwari uko ibyo bihugu bibiri bya bitacanwa kavyo mu buraruko bwa Buraya bihagarika gufasha imihari y'abakirde iri mu butaka bwavyo. Ibi kwari ugukuraho ibihano ibindi kwari gukuraho ibihano byo kugurisha ibigwanisho kuri Turukiya.
Aloyzi Bigirimana arakoze kuri ayo makuru yose yaduteguriye akaba hejeje kuyadushikiriza. Bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi inyuma y'imyaka 2 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi, bamwe mu Barundi babona harahindutse iki?
Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu ko atari amabanga bahawe n'umuganga babwirizwa kutwumviriza bakatuyiteka dukwiriye kuko natwe turi baha.
Uyu ni Agato Gwasa, umukuru w'umugambwe SNL, avuga ko inama nshingamateka iherutse gufata umugwi w'abashingamateka ba SNL.
Umwihweze twibwo tugira mu ishami turongoye ni uko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose. Ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntara z'igihugu, turabona ishingwa ry'ibanki z'ugwaruka.
Uyu ni Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Fulcon. Mu Burundi inyuma y'imyaka 2 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi, amashyirahamwe yigenga yo mu gihugu, imigambwe hamwe n'amashyirahamwe n'imiryango mpuzamakungu ntibihuza kuvyo amaze kurangura. Ibindi kuri inkuru Elo Jwiri Kaneza.
Imyaka 2 yarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye azwi ku kazina k'ubuhizi Kaneva, akaba ari nako yita ku rubuga rwe rwa Twitter yo mu mabanga. Akija mu mabanga giturumbuka kubera urupfu rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, Uburundi bwari bwarahari ibivomo n'amashyirahamwe n'imiryango mpuzamakungu. Imigenderanire n'ibihugu bitari bike birimo umubanyi yo muraruko bwabwo u Rwanda iratosekara. Kuba rero mu mabanga kandi yabifashijwemo na Albert Shingiro yagize umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu amukuye ku buserukira igihugu muri New York, harabaye impinduka zibone ka mu gisata cy'imigenderanire. Ibihugu bya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuye ibihano ku Burundi. Ibiganiro hagati y'u Rwanda biriko biraba kugira ahugururwa imipaka yugawe haraheze imyaka hafi indwi. Nayo bamwe mu banyepolitike bari barahunze babaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi Sendez FDD n'abatavuganwe n'ubutegetsi baratahutse. Reka na zimwe mu mpunzi ziri mu makambi yo mu bihugu by'akarere zarasubiye mu gihugu. Mu gihugu hagati Perezida Neva yaruye mu mabanga yahora ari umunyamabanga mukuru wa Sendez FDD, akenshi yabonetse atumira abakuru b'imigambwe bagasangira ku meza bakanatwenga, harimo na Gaton Rwasa twari umugambwe SNL wamureze muri sentare y'ubahizi bwizwa nshingiro ko yivye amatora mu 2020. Ariko Karinate Sakian, umushakashatsi mukuru muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi, asanga ibikorwa bidahagije.
Le problème qu'on remarque que deux ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane nyuma y'imyaka ibiri ni kinogo kiri hagati y'ibyo president asezerana n'ukuri. Mu majambo ni iby'ukuri atandukanya n'ibyaba mu myaka iheze ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse. Kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi hohoterwa d'abatavuga rumwe na leta nabikekwa kubabo rirakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubarenza igufa abandi no kubica. Mugabo waje hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Forcon F abona nyabuna mu bisata byose harabaye impinduka. Uko ni kwa bisigura
umwihweze twibwo tugira mu ishamo turongoye nuko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntazo z'igihugu turabona ishingwa ry'ibanki z'ugwaruka y'abakenyezi ukugwanya ibiturire ukugwanya kudahana
agatonko rwasa umukuru mugambwe senere utavuga rwa n'ubutegetsi we yagize indongozi za CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi gukorera umugambwe aho gukorera igihugu ahari kwa 2021 kuno kwezi Bujumbura aho umukuru w'inama nshingamateka yahagarika ibikorwa by'umurwi abashingamateka b'umugambwe senere
yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu ko atari amabanga bahawe n'umugambi ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu babwirizwa kutwumviriza bakatuyiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha.
Abdul Kasim Atwara umugambwe Pedeze Gamibanga avuga ko habaye intambwe n'impinduka nyinshi muri iyi myaka ibiri heze.
Igihugu nk'iki cyacu Burundi kimaze imyaka itari mike tugendera mu bwicanyi biragoye kuvuga yuko iyo ngeso ko yaramaze kuba ingeso mu Barundi batari bake yuko sesamaraso yuko biba biranduranywe n'imitsi. Igikuru kuri twebwe nukubona yuko hariho ishaka ryo gukora
iryo shaka umushikanganje w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu araryemeza. Albert Shingiro yemeza gusa ko hakiri urugendo mu gisata cy'agateka kazi na muntu ibyo bishikirije hugururwa indwi yahari gufashanya hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi haraheze indwi zibiri.
Ubu tiko turagerageza dukora kugira ngo bijyane no n'agateka kazi na muntu bitere imbere nico no kwita mu gifaransa ni processus biza buke.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuga ko yasanze igihugu cyatabagaye kubera injyane zo muri kahise mugabo ko akakora ibishoboka kugira gishayure gusa nawe aremeza ko akira mabi yagikorwa nabo bafashanya kurongora igihugu nkuko yabigaragarije mu gisabisho cyo kwa 16 ukwezi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Turatakiza ishyari n'inzigo mbere muri twebwe hariho abakiziziwe n'umwina w'ibyisi bakagira ibyo batari icyoya turimo ba kaboko turimo bagirira n'abandi turatakiza indambi.
Mu mpera z'indwi heze naho akubura umuhanuzi wa Buramatari wa Rumonge ajejwe ubutunzi yagirizwa kunyuruza ibitoro yavuze ko atazihanganira abategetsi bakomeza gukora amakosa arimwo kunyuruza amatungo ya leta.
Hariho ikintu cyitwa kudahana nzobasambura mwese ukagwe kari ngaha nzogasambura igihugu kidahana habakajagari nimwamura bongere babi nzobirukana zane bongere beza aragira intama zanje.
Ubumwe bwa Buraya bwakuye ibihano ku Burundi kuva mu kwezi kwa kabiri nabwo buracemeza ko akiri byinshi byo gukorwa cyane cyane mu byerekeye intwari bereye. Claude Bocu abuserukira mu Burundi uku niko yabisiguye mu ntango za kuno kwezi Bujumbura.
Nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de cet appui.
Turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cyane cyane mu byerekeye intwari bereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya leta. Novuga nk'akarorero nk'ugushyira umuco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange. Ni ibintu byinshi bigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ubutunzi n'ibanki y'isi. Ubumwe bwa Buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ibyankenerwa. Naho u Burundi bwateye intambwe nyinshi muri iyi myaka ibiri heze ku rwego mpuzamahanga mu gisata cy'ubutunzi bwakomeje gusubira inyuma. Mu kwa cumi 2021 ikigega c'isi cyashyize u Burundi ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikenya cyane ku isi. Eroje Urikane ijwi rya Amerika.
Inyonko yateye inka mu Burundi ifise inkurikizi nyinshi haba ku borozi abayangayanga eka na leta idasigaye inyuma. Imiryango myinshi iremeza yuko ubukene bwayinjiranye kubera atacikora ku bitungwa byayo ngo yikenure ikaba ihanze amaso icokorwa na leta. Inkuru twategura mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Iyo ngwara iramaze amezi arenga abiri yibonekeje mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Aborozi bahora bikora ku bitungwa vyabo iyo hageze kwikenura ubu ntibagirayo bacira nayo bamira. Abayangayanga nuko nyene baba abo borozi abayangayanga abakora akazi ko kotsa inyama bene abadandaza b'inka babwiye Radio Ijwi rya Amerika ku bukene bwamaze kubinjirana.
Ubuzi bwarahagaze n'amabare murabona ntagikora nkuje naho ndandaza inka zitanu z'ibiyeri
ubundi kaze ntihera kuba atakintu abantu bashobora kuronka bafata nanje ndi umworozi nico kintu nkora nta kazi kahita nigeze ndonka kuva mu buzima bwanje narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nkiyungunganya mugabo umuntu adashobora gushora igitungwa cyo mu isoko n'ukuri nta kintu na kimwe uvuga ngo umufuko uzoronka amahera ngo n'umuntu woroncake
mu rugo na n'ijambo na rimwe atigifise inka ipfuye igira gupfa rwayoro ikagira gupfa ariyo baranguye umva yuko tugowe rwose
ubwo bukene bwibonekeza mu miryango ntibwasize inyuma ubutunzi bwa komine Gashikanwa yo mu ntara ya Ngozi kubera isoko y'inka yari itunzi yo komine yugawe. Iyo soko yashogwa mu inka zivuye mu mihinga itandukanye y'u Burundi no mu bihugu bihana imbibe. Musitanteri wa komine Gashikanwa Nibizi Theophile amenyesha ko ibikorwa by'iterambere kubaka amashuri, amabarabara byose babihagaritse.
Iyo soko yatuma ibice birenga hafi 70% by'ubutunzi bwa komine bwava kuri iyo soko. Ucamumva ko natwe ingenzi twahungabanye nashikiza yuko nko ku kwezi dusha tubona yuko tutakaza amafaranga hafi 20 million zaba zinjira ku kwezi. Novuga ko rero bica bigira n'ingaruka no kwihugwa bya komine ko ari kogwa byari biteguye gukogwa cyane cyane mano mezi atatu ya nyuma aheza umwaka byo bikogwa rero byose bica bihagarara.
Abanyagihugu bugarijwe n'ubukene kubera imyuga yabo barafise ico basaba leta.
Leta yo fata inga singorane iyo ngwara intiba idagwa iyo ngwara bakayipima tukayibaka.
Jewe mbona leta yari kwe kufuga na nabo vifurana bakitoko kufa mwazita ato imba kwa mwazita kwa mwazita kwa magara ya wano ni bituwa kwe vijitwa kwa mwazita 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 kwa mwazita.
Mwishiranga ni mwazita kwa mwazita mwazita kwa 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 mwazita kugira ngo tugure inchanzu. Uwo mushikiranganje asaba abanyagihugu kubandanya bubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe ubworozi yo guhamba ibitungwa byapfuye, kutarya inyama zavyo no kutanywa amata y'inka zigwaye. Asaba abajejwe intwaro ko ico gikorwa nabo bokigira icabo kugira urwo rugamba barutsinde. Iyo ngwara ni bwa mbere yibonekeje mu Burundi nk'uko Dewe Guide Rurema yabimenyeshije abakozi bakuru bakuru ubushikiranganje arongoye. Igenekezo rya 77 ukwezi kwa gatanu bikandikwa ku rubuga rwa radio na televiziyo y'u Burundi. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'ubwo bushikiranganje igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu vyerekana ko iyo ngwara yibonekeza mu ntara 8 arizo Bujumbura, Ngozi, Kirundo, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, Karusi na Makamba. Inka 77 nizo zazimaze gufatwa, 115 nazo zikaba arizo zapfuye. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu tworira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvugarume baratuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, ari uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe basigirizwa kunga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa kabiri, ekipe ya AS Kigali niyo yegukanye igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda aratubwira ibindi kuri inkuru.
Mu mukino wa nyuma w'ishiraniro w'igikombe cy'amahoro watangiye saa 12 n'igice z'umugoroba kuri stade Kigali Nyamirambo, amakipe yombi AS Kigali na APR FC yari yahize. Ku ruhande rwa APR FC, gahunda yari yo kwihimura kuri AS Kigali nyuma yuko abasore b'umutoza Kasandre bari babatsinze 2-0 muri shampiyona iheruka kurangira. Mohamed Adir, umutoza w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda, yari yakoze ku ntwaro ze zirimo Fitina Mborenga, Jean Bosco Ruboneka, Jaber Man Ishimwe na bagenzi babo. Intego yari yo kwegukana igikombe cy'amahoro bakacyongera ku gikombe cya shampiyona baherutse gutwara. Muri AS Kigali nabo abakinnyi bayo biganjemo abamaze igihe kinini mu kibuga nka Fabrice Mugeni, Haruna Niyonzima na Shaban Hussein Shabarara baje biyemeje kwereka APR FC ko uwabatsinze muri shampiyona ntawe yagiye. Mu gice cya mbere cy'umukino amakipe yakomeje gusatirana, ariko AS Kigali ikagaragaza akantu kisumbwe mu guhererekanya umupira. Ku munota wa 30 umukinnyi Abubakar Rawari wa AS Kigali yahereje umupira Christian Ishimwe arawuzamukana awohereza kwa Hussein Shabarara, nawe wawurekeye Rashid Kalisa wahise atsinda igitego cyatumye abafana b'ikipe y'umujyi wa Kigali biterera mu birere. Igice cya mbere cyarangiye nta kindi gitego kibonetse, ariko AS Kigali igifite inyota yo gutsinda. Mu gice cya kabiri umutoza Adil Mohamed wa APR FC yagerageje gukora impinduka yinjiza mu kibuga abakinnyi barimo Yves Mugunga na Lage Byiringiro. Uwo muvuno mushya ariko ntacyo wahinduye, kuko umukino warangiye AS Kigali itsinze APR FC igitego kimwe ku busa. Ikipe ya AS Kigali yahise ihabwa igikombe cy'amahoro cy'uyu mwaka gerekejwe n'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Iyi kipe kandi yahise ibona uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu rushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confederation. Umutoza Cassandre wa AS Kigali yari yiteguye iyi ntsinzi ikomeye, kuko na mbere y'umukino yari yatangaje ko byose byari biri ku murongo mu nzego zose.
Nibaza ko uburyo twiteguye ni bwiza. Ndashaka gushimira Imana ko Imana yakomeje kuturinda. Ndashimira abayobozi bashyize uburyo ku buryo kwitegura. Ndashimira abakinnyi uburyo bitanze. Ni uburyo ubona ko bagerageje kuba muri discipline mu bintu byose babonaga ari mu bwitange. Igisigaye ni match.
Muri rushanwa ry'igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru mu Rwanda, ikipe ya Rayon Sports niyo yegukanye umwanya wa gatatu mu mukino wabaye ku wa mbere warangiye itsinze ikipe ya Police FC ibitego bine byose ku busa. Umwaka w'imikino mu mupira w'amaguru mu Rwanda urarangira kuri wa gatatu hakinwa umukino wa nyuma wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Uyu mukino urahuza ikipe ya Sunrise na Rwamagana City guhera saa 9 n'igice kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Aya makipe yombi kandi yamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere akazasimbura andi makipe abiri yarangije kumanuka ajya mu cyiciro cya kabiri, ariyo Etoile de l'Est na Gicumbi FC. Yari Claude Munyandini.
Abanyagihugu bafite mikoro make nibo bakogwa ko cyane n'icyo kibazo. Imyidogo ni myinshi mu bantu kuko isukari ikenera abakuze n'abakiri bato. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifatanyije n'abanyonyi bayo mu Burundi, itugezwaho na Thierry Vendayishimiye i Kigali.
Ubu twarafunze ntamana kinicayi ntakuza kinicayi byaraturinye kawuce dukora
isukari tiro nka bitugoye gose.
Iyo ni imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo mu Burundi badatahura na gato iyi sukari ja. Bagira bati twagirana ikibazo c'imisi mike none bitera biyangara. Ico kibazo rero cibura gisukari gifata cane cane abanyagihugu bamikoro make, kandi ni kibazo kirangwa mu gihugu cose. Bagenzi bacu baravuganye n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bavuga ko bayihebye kuko kuyirondera ari nko kurondera umuzi w'ibuye.
Ubu twarafunze ntamana kinicayi ntakuza kinicayi byaraturinye kawuce dukora
isukari tiro nka bitugoye gose ko nkatwe ducuruzaga kantine ngaha mu irisi kugira abashumuga wanze yironke nko ku mabutike bamukira 600 tukacuruza uko nyine
dusumuke karugari.
Mu ntara ya Cibitoke naho mu burengero bw'igihugu bafashe ingingo yo gusekura imisigati amazi yayo bakayashira mu buyi kugira abana baronke ico bihereza.
Kandi ntiboneka kweri ubu benshi twiyeranja dushishije ku misigati iyo dushobora guhura tugashira imisego tugasanya tukaronka kuno tumwe cyane
umva tubuze nta kuno twiyeranja niko twoca tugenda tugafata ijya miseke tukayihura mu isekuru amaduka kanya tukagashira mu buyi cyangwa mu cyayi buriya.
Naho biruko hari uturere tumwe tumwe abajejwe intwaro bahagararira igikorwa cyo kuyitanga ariko ikamara umwanya urumera umara. Abanyagihugu bakabona ko ari umuruho kuko hambavu yo kuyibura abayironse baca bikika mukiza bakayigurisha inshuro zibiri canke zitatu ku mafaranga bayironse, ko bagasaba ababijejwe gucungera ibiciro no kuri iyo nkeyi iba yabonetse.
Iyo ibintu biguma biduga nacyo tutabonaho uburyo buri ko burava gatabaza cyane. Rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza igiciro leta iba yaratanze biratunezera cyane.
Umwene gihugu muto muto yahora akinyitswa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma. Aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza cyangwa ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko byahora, umwene gihugu akagura yorohewe.
Kubera imyidogo ibandanye iba myinshi mu gihugu, bagenzi bacu baciye bishikira ku cicaro c'iryo hinguriro rihingura isukari Sosumo riri mu ntara Kama ya Kumoso muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana, kugira ngo birabire neza ibihakoregwa. Barashikiriye umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General de Brigade Aroyize Ndayikengurukiye kugira bavugane ibijanye n'ikibazo kiri muri iyo shirahamwe. Aremera ko hari ikibazo cikena gy'isukari gihari mu gihugu ariko akabibona mu mici ibiri. Ubwa mbere nuko ishyirahamwe ari rya kera rikeneye gusanurwa kugira umwimbo wiyongere.
nivyo abanyagihugu baridoga ko agasukari mu ndimisi katakiboneka kandi bashaka biraboneka mugabo kumbo kumbure zisiguritse imbo rero zina nyinshi cyane ubwa mbere hariho ihinguriro rishaje ihinguriro dufise ni ryo guhera mu 1988 bakora imaze imyaka 34 ihingura igikaju urumva rirashaje n'ibi bikaje dukoresha navyo birashaje abakeneye isukari nabo kuva mu 1988 gushika turi mu 2022 bariguje hafi inshuro zitatu bako abakeneye isukari biguje na gatatu
ubwira kabiri General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye amenyesha ko batumye n'ibyahuha bihuhuka ari amashira hamwe akora imitobe yagwiriye kandi yose akabakoresha isukari
amahinguriro arakoresha isukari mu guhingura ibintu bitwita ama unité de production yari yongereye ubutwagizwa ahantu umwimbu turonka udashobora gukwira bene gihugu bene ayo mahinguriro akoresha isukari
ibyo rero bikaba atari iby'imbeshere kuko bagenzi bacu babyiboneye barishikiye mu kigo BBN kijejo gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa mu Burundi basanze imitobe ikoreshwa isukari yiyongereye ku rugero rudasanzwe uko umwaka utashe mu Burundi mu mwaka w'2019 ushiriwe 2020 hemerewe kuja ku isoko ubwoko bw'imitobe bushika 20 mu mwaka w'2020 ushiriwe 2021 igiharuro caraduze kugera kuri 54 ico giharuro gishobora kubandanya kiduga gushika kuri 60 mu mera z'umwaka w'2022 nkuko bivugwa n'ikigo BBN uko umwaka utashe rero umwimbo w'isukari mu ihinguriro sosumo ubandanya ugabanuka ihinguriro sosumo gemeza ko mu mwaka w'2016 umwimbo wavuye ku matoni y'isukari 2023 655 uja ku 2018 574 mu mwaka w'2019 muri no mwaka umwimbu renga gato amatoni 2015 dushingiye nanone ku bitigiri bya sosumo
njiti mudateza matwi ahaniho turangirije amakuru yacu yo kuri no saha turabashimiye kubona mwashimiye gukurikirana na radio ijwi rya Amerika saminanire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ndashimiye bagenzi bose bifatanyije mu gutegura aya makuru wayegeranyije ni Nadia Taha kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza mwese murakoze.